ni ijwi rya Amerika. Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse na mumwe se materamenye n'ijwi rya Amerika mu kivyuka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni Orion Itangishaka ateramije ibiganiro zo kuri Musaha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira gitegurwa mu Burundi guhera saa 12 naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki turabararitse mwese tutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
mwaramutse Oriane mwaramutse nshuti z'ijwi rya Amerika Aloyse Bigirimana niwe muri kumwe kuri mikro tuyahere mu Burundi inyuma y'iminsi ibiri abakuru b'ibihugu bya Afrika amaleta bari barungitswe mu Burundi n'umwe bwa Afrika babonaniye n'abaserukira amashirahamwe yigenga abegwa n'ivya politike umubonano wabo wa nyuma bawugiranye na president Nkurunziza wararongoye uwo mugwi Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yavuze ko hari ivyo bashitse ko ariko ntavyo yashimye gushikiriza abamenyesha makuru abatavuga rumwe na leta bo bibaza ko izo ntumwa z'umwe bwa Afrika zananiwe kugondoza president Nkurunziza ni inkuru ya Eloge wirika neza
Inyuma amasaha narenga bariko babonana na president Nkurunziza abakuru b'ibihugu n'amareta basohotse bavugiwe n'umukuru w'igihugu cha Afrika y'Epfo yarabarongoye Jacob Zuma yavuze ko imibonano yose bagize yagenze neza kandi ko hari byumvikanywe ko ariko nta na kimwe yashimye gushikiriza amenyesha makuru
All the meetings were very frank and were able to discuss a number of
imibonano yose yabaye yakivandimwe kandi twavuganye ibibazo bitari bike ariko Zukuri kubera umwanya muto itangazo rizosohoka kumbure kuri uyu wa gatandatu inyuma yaho tuzovuga ibyo twumvikanye kanuni mugabo umenye ko twagize amanama meza pe kandi hari bitari bike twumvikanye ko inyuma y'icyegeranyo rero muremerewe kubaza ibibazo
Thank you very much ladies and gentlemen
Murakoze rwose tuzogaruka haracyari hakanya ko kuvugana ariko ubu ibibazo inyuma y'icyegeranyo
the communique
ibyashikirijwe na president Zuma umuvugizi w'umugambwe y'ipronutemewe n'ubutegetsi uri mu itavuga rumwe na leta abifitiye insiguro tasien sibomana
naho bo bavuze ngo baraze bahuza bishobora kuba bifise akangonongono no kuvuga ikintu kuvuga ko nabo nyene bashobora kuba batinya kuvuga bati twananiwe yanse kwemera ikintu na kimwe kera noneho mu kirundi bavuga ngo buja gushabura tagata
kubwiwe ngo hari ibintu bitatu n'imiburiburi izo ntumwa z'umwe bwa Afrika zo ku rwego rwo hejuru zari kugira ico zivuze ko uko biri kose leta y'u Burundi yari yamaze gushikiriza ahihagaze umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yabisubiyemo ku munsi wa kane ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agiye kwakira president Zuma Alain Nyamitwe
nibiganiye nubwo byo bira hanze birafite ingene bitunganywa hariho no vuga ingingo ngendegwa ko bikurikiza rero iyo bavuze bati habaye urwandiko rusuye n'akanama karaba muhoro n'umutekano ku isi kagwa kati abahamagaye mu biganiro ni leta y'u Burundi hamwe nabo bari mu migwi mugabo iri mu mahoro
abakuru b'ibihugu bari bakurikiye umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon na wene yagize urugendo rw'iminsi ibiri mu Burundi kuva ku wa mbere w'indwi turiko turarangiza Eloge urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje muri Somalia abantu bashika 10 nibo bafuye bahitanywe n'ibibombe bibiri byagabwe n'umugwi w'iterabwoba wa Al-Shabab ku mugwa mukuru Mogadishu ejo ku munsi wa gatanu. Abaraho iryo bararyabereye bamyesha ko ikamyo itezwemwo ibisasu yaturitse igeze ku injiro y'ihoteli yitwa Youth League mu gihe cy'isaha imwe y'iminota 45 z'umugoroba mu masaha yo muri Somalia. Minisitiri wa Somalia ajeje umutekano Abdirizake Omar Mohamed hamenyesha ko batanu mu bagize inzego z'umutekano bahasize ubuzima. Amenyesha kandi ko abajeje umutekano hamwe n'abari basanzwe bacungereye iyo hoteli barashe bica abarwanyi batatu imbere y'uko bashika kuri iyo hoteli. Umushoferi muri abo bihevye nawe nyene caramuturikije ko abashika 30 barakomereka. Iyo hoteli ico gitero cyabereyemwo iri hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaba kandi ikunda kugenderwamwo n'abate getse ba leta ya Somalia umuhari w'iterabwa wa Al-Shabab wiyemereye ko ari wogavye ivyo bitero muri Niger igihugu ca Niger kigiye gutunganye igice ca kabiri c'amatora inyuma yaho hagaragariye ko atamukandida mu bari ko barahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yashoboye gushikana ibice 50% mu biharuro mfata kibanza byasohotse ejo kwa gatanu. Perezida Muhammadu Isufu arongoye Niger aza mu kibanza cya mbere ku majwi 48 n'ibice 4% by'amajwi. Nawe wahoze ari ministre wa mbere ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yitwa Hama Amadu aza ku mwanya wa kabiri ku majwi 17.8%. Perezida Isufu ariko aharanira gutwara ikindi kiringo cya kabiri yari yatangaje imbere y'uko ayo matora aba ko azotsinda mu gice cya mbere.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro kira cerekeye amagara y'abantu.
Turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Uko tisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kurafise ingaruka mbi ku magara yabo. Abakenyezi bababa 300,000 ku isi barafa mu kiringo cy'ukwezi n'inusu buri mwaka, nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha mu cegeranyo cyaryo cyo muri ndamukiza 2015. Mu bihugu biteye imbere cyo kimwe n'ibikiri mu nzira y'amajyambere, ukwisuzumisha ku bakenyezi inyuma yo kwibaruka ni kurijukirwa. Ukutamenya ko abakenyezi hamwe n'uburyo busabwa biri mu mvo nyamukuru. Nko mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abisuzumisha bari munsi y'ibice 50%, nk'uko vyerekanwa n'icigwa cyakozwe na kaminuza y'ubuvuzi John Hopkins yo muri ico gihugu cyo mu 2014. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere na cane cane ibiherereye muri Afrika yo munsi ya Sahara biri nyuma cyane. Nko muri Kenya, abakenyezi bagaruka kwisuzumisha baharugwa ku bice 20%. Muri Kongo iharanira demokrasi naho ihanurubibe n'igihugu cy'u Burundi baharugwa ku bice 35%. Ubukene buranga ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'ivyo bihugu nibwo nsiguro y'ivyo bitigiri bike, nk'uko ishirahamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Ariko rero igihugu cy'u Faransa cyaragerageje gukemura ico kibazo. Aho ni mu gihe kwisuzumisha ku bakenyezi inyuma yo kwibaruka ari itegeko. Ikindi nuko bisuzumisha ku buntu, nk'uko kaminuza John Hopkins ibandanye bimenyesha mu cigwa cyayo. Tumenyeshe ko ikiringo cyo kwisuzumisha kiri hagati y'umunsi umwe n'iminsi 42 umukenyezi ahejeje kwibaruka, nk'uko bivugwa n'ishirahamwe OMS. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cyacu cuno munsi, turabira hamwe ibijanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyu kira. Gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyiyumviro vy'abatona bisumbuye batandukanye bo muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira ngo abavyeyi bisuzumishe ku bwinshi inyuma yo kwibaruka. Ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Abamesha ke abanyene bo bitumenyesha neza tukabyumva kumva n'ico tumaga tuzana.
Umuntu babivyigisha akagira kwiyumvira ingene yogaruka inyuma yuko kwibaruka.
Numva yuko mukota kwisuzumisha yuko yoba yumva yuko afise ingorane.
Ni ngombwa yuko bamukurikirana hanyuma bakamenya ukuntu amagara yiwe aba yifashe.
Abaganga babitubariye toza kuko batabiduhimirije abantu ntitoza.
Nawe kwishira mwishiraka yuko ubuzima bwawe ko bukomeye, hanyuma bakaza baradufasha nabo baturongoye bakaduhimiriza nkatuje ku rucanje kuko ubuzima nubwi wawe nubw'igihugu.
Hagati y'ababyeyi twoda turungurana ubwenge hama tukabigisha mu kiyago twajya kwa muganga kuza twipimisha.
ukutitwararika abavyeyi bahejeje kwibaruka ko mu buvuzi ni ntandaro nyamukuru yo kutisuzumisha aha ni nko kubacura mu masaha 24 bagiheza kwibaruka nuko ushira hamwe gitaho amagara abantu ku isi OMS nibimenyesha uko ibintu biri byunyugwa nuko abavyeyi babakuriye amavuriro ivyo bituma batoroherwa gushika ku mavuriro nuko ushira hamwe y'u Faransa gitaho ubuvuzi Urgence Afrique rikorera muri Afrika y'ubuseruko rivyerekana iruhande y'ivyo imigenzo ibuza umuvyeyi acibaruka kurenga irembo ni yindi ngorane yo kutisuzumisha mu gihugu ca Maroc kirazira ko umuvyeyi arenga irembo imisi 15 itarahera yibarutse nkuko ishure gico gihugu ry'amagara y'abantu ENSP ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka tega amatwi itohoza mugenzanje Haisa Liliano ina mahoro ya ye mu ntara ya mwaro neza na neza ku bitaro byo mu Kibumbu
nane ntagwaye umva noza kugira iki
ukwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kuracana inyuma mu ntara ya mwaro abakenyezi baho twayaze ntibatahura kamaro kako mu gihe atamusonga bumva
pisa makara meza cyindi uva nta kintu cyo nkura muhira
Kankindi anaroza wo kumutumba saswe w'imvyaro zitatu yatuyagiye ko atigeze asubira kwa muganga kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka amatoza twakoze atwereka kubunebwe udukogwa twimuhira ari zindi mvo zituma batijukira kuja kwa muganga Nduwayo Godanse numwe mu bakenyezi twaganiriye atubwire kimutuma adasubira kwa muganga
nabana nkubisisuka tahamusonga ngize numva yuko mu mugongo hakomeye nikoreye ibintu ku mutwe nkumva ndakomeye nyene nkumva yuko mu maguru ndiko ndagenda tabintu bigenda biravunagura cyane cyane umva ko nkomeye cyangwa umukonye nari nagerageje kwisuzuma
ugutinya kubobara ku bakenyezi bagiye kwisuzumisha n'ugwitwazo kuri bamwe umuremesha Kiyago Aster Buhome ku mutumba rango avuga ko abakenyezi bamubwira ko bisa no gusubira kugise kukaba nkako abarongo ya mavuriro mato mato baremeza ko badasubira kubona irengero ryabo bakenyezi Siniha Yvonne icegera curongo ivuriro ritoya ryo mu Kibumbu amenyesha ko bavyeyi bahora bagaruka inyuma y'iminsi 42 itegekanijwe kubavura ku buntu byongeye abaremesha Kiyago bavuga ko ari abavyeyi badatahura inyigisho bahabwa bivanye nuko batarajijuka nkuko bivugwa na Jean-Claude Ngendabanka umuremesha Kiyago ku musozi Ruvumu
hari abantu kurabagurikura basigurira harabatavyumva bakavuga yuko basiye kuvyara irigira kabiri kandi umwana ngo ashikaye kugusubwira ngo ntacu umuntu agiye kurondera inyuma yaje umwana ngo yawe yamwironke ico gituma ari ibazo bibira haba
ibura ry'amahimiriza yo kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka ku bakenyezi ni mvonya mukuru idonga izidona twasanze amazi umunsi yibarutse ku bitaro bikuru vyo mu Kibumbu yemeza ko atasango bamuhaye ryo kugaruka kwisuzumisha naho biri uko muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro Nikora Nitunga we yemeza kw'inyigisho zitangwa ku mavuriro yose iyo ntara ariko rero abavyeyi basubira ku mavuriro ariko batwaye abana ku ncanco inyuma y'ukwezi n'igice tumenyeshe ko kutisuzumisha gufise ingaruka mu kudatandukanya imvyaro ku miryango aha ni mu gihe basubira kurangura amabanga y'abubatse batikingiye byongeye bayarangura imbere y'ukwezi n'igice gusaba kurindigwa umuvyeyi yibarutse nk'uko bihanugwa n'abaganga ndi kuri yo Celestin numunya gihugu wahimwaro
birabaho bamwe birabaho nyene hariho nabo mpura numva bavuga ngo no kubakanda mugabo je nibaza ko atari ko biba bimetse nibintu mbere umenga ni karonda byakera ntazi ni kwa kundi nyene bishika umuntu bikamunanira kwihangana nibaza ko ari cyo kiba kibitumye kuko nta yindi siguro nobi mbere ugiye kubiraba twibwi wacu mu kibano hariho nabantu baca umuvyeyi iyo yibarutse usanga ajya mu cyumba cyiwe bijya biba bivanye nuko kuntu rero beshi batishobora kwihangana
abakenyezi bavyariri muhira bari mu mugwi ugeramiwe cyane n'ingorane z'ukutaja kwisuzumisha inyuma y'ukwibaruka nkuko bibandanya bivugwa n'abaremesha Kiyago twayaze amakuru dukura mu bakenyezi bamwe nuko hariho abatinya kwitura amavuriro inyuma y'ukuvyara kubyarira muhira. Kuri ivyo muganga Nicola Nitunga arongo intara y'ubuvuzi ya Mwaro avuga ko baba bavyarira muhira canke kwa muganga bose bakigwa ku rugero rumwe, ahubwo abatera makenga kenshi nababa bavyaye neza kwa muganga kuko bibaza ko atankurikiza ibogira batashi muhira, nkuko bishikirizwa na Niyongabo Nestor arongo igisata cyo kwakira abakenyezi baje kwibaruka ku bitaro bikuru vyo mu Kibumbu.
Ngaha kinshi abantu bateye amakenga n'ibyo baba bavyaye neza bacha bagenda ko akimaze sho mu yantu munyivyi waratwagwa n'ibikogwa kugira usanga babona bisanzwe nahabona amaraso akava nk'amaraso make make akabona umenga n'ibisanzwe bashobona umenga n'iyo kwibaza kwa muganga mugo urumva ivyo rero n'ivyo bikeneye ko baza kwa muganga y'umuntu barabira hakikare.
Tumenyeshe ku intara ya Mwaro igeze ku bice 35% kwijana by'abakenyezi bisuzumisha inyuma yo kwibaruka, ku bice 36% kwijana by'igihugu cyose.
Amareta ahamagarirwa gushira ingufu mu gusuzuma abavyeyi inyuma yo kwibaruka. Ivyo vyoca mukongerereza uburyo mu gisata cirondokarijanye n'amagara meza. Uguhimiriza abakenyezi kuba ngombwa mu gushira hamwe OMS ribihanura. Tumenyeshe ko ihangiro ry'ikimpumbi ryo kuva muri uno mwaka turimwo kugeza mu 2030 ukwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kuri mbere. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU risaba ko atamukenyezi yoba gifa ahitanywe n'impfu zishobora gukingwa. Duha kanya mugenzanje Raisa Liliane Inamahoro adushikiriza ikiyago yagiriraniye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro.
Muganga Nicola Nitunga ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Gutumva akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka ubwo ntiharimwo uruhara rw'abajejwe kubungabunga amagara y'abantu muri no ntara.
Sinovuga yuko wawe ifisemo uruhara mu nyigisho batanga abakenyezi baje gucandagisha ibibondo canke abakenyezi baje kwipimisha imbanyi twamaduhimiza yuko bacishamo kwigisha abakenyezi yuko boza kwipimisha mu gihe bahejeje kwibaruka. Hanyuma ndetse n'ivyo turakorana cyane n'abaremesha kiyago badufasha cyane mu mitungo kwigisha guhimiriza abene gihugu
abakenyezi. Ariko twaganiriye biraboneka yuko batazi akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka, ariko mwe mukatubwira yuko amahimiriza muyakora mbe none ukuri kuri hehe?
Usanze impingira cyari ndende n'umundi twandanya kubahimiriza.
Muri no ntara ya Mwaro nta muganga numwe yanonosoye ivyingwara z'abakenyezi, mbega ivyo ntibiri mu ntambamye ituma abakenyezi badashobora gusuzumwa neza inyuma yo kwibaruka.
Ariho abaganga dusanze dufise nabo nyene ni bake, ariko barapima ku bikoresho dusanze dufise ngaha mu ntara, ari mu gihe boba babonye ko umukenyezi ashobora kugira ikibazo kibarengeye baheza bakamurungika mu bitaro nk'ivy'ubujumbura cyangwa bakamurungika n'ahandi hari abaganga basanzwe barabinonosoye.
Izi nyigisho zo kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka biraboneka ko bisa nkaho zoba nishasha babaremesha kiyago mwatubwira ko mwikora ko bobo barafise ubumenyi buhagije kubijanye nako kamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka.
Sinavuga ko bohagije cyane ariko barafise ubumenyi kuko hariho ishiramwe ry'Abayapani Jika isanzwe ridufasha muri ico gisata kijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Baranse inyigisho abaganga bose bakora ngaha mu ntara ya Mwaro, hanyuma mu nama bagenda baragira baremesha kiyago bagirana nabo baganga ubwomenyi bakabujana no baremesha kiyago.
Iyi ntara ya Mwaro iracara inyuma mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza kubera iki ino ntara idatera intambwe?
Kutitabira cyane kuja kwibarukira kwa muganga birabisigura bitigiri n'ivyo turacara inyuma, ariko tugiye turageranya n'imyaka iheze turona yuko turiko turatera intambwe.
Muganga Nicola Nitunga ndabashimi.
Ndabashimiye cyane.
Naziko atatso wigeze inyuma takinu wigeze usaka kumbura.
Arakoze Raisa Liliane Inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza akaririmbo gahayagize umukenyezi yareze neza ikibondo.
Kukwitaho niagire bitubura
Bibut Ndetse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cizwe rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kwisuzumisha ko bakenyezi inyuma yo kwibaruka. Gwaruka nimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Muganga izo ngorane zishobora gushikira umubyeyi inyuma yo kwibaruka n'izi.
Arashobora kukubwira yuko aguma abona yuko amaraso aguma va ku bwinshi ko murumva yuko bishobora kumutuma akama amaraso. Hamikini cha kabiri bakaraba yuko afungura neza kandi n'amaberemere afisa yakwiriye kugira gaburire ikibondo ciwe. Canke ugasanga araronsa amaberemere menshi bishobora kumutuma agena ibivyimba mu mabere bishobora kumusinzikaza. N'indi nkuri kizashobora kuronka n'izangwara zo mu kigo ugasanga muvyagiye kubona ariko yashite murugo aguma ari karajojota.
Mbaza ndakwishura.
Muganga umuntu ahejeje kwibaruka yosubira kugaruka kwisuzumisha kugira amenye ko atangora nafise hakigiye kinganike.
Umukenyezi asubira kugaruka kwisuzumisha inyuma y'imisi indwi yibarutse.
Mbaza ndakwishura.
Muganga no kubera iki yabyeyi bibarutse bamwe banyaruka kwerera abana abandi bagateba?
Imvu ziratandukanye. Mu bisanzwe umuvyeyi yahisemo konsa bijya n'ibintu bifasha cyane gose. Ubwa mbere bavuga ko arimo mu buryo bwo gutandukanya imvyaro. Hamikini cha kabiri ratuma umuvyeyi atatsuwa kubona amaraso n'ingoga n'ingoga, ariko ugasanga hariho bishika wa muvyeyi yonsa umwana akongera akamuhamata. Kenshi na kenshi usanga asuye kubona amaraso n'ingoga kuko nta kintu gituma inkabuzo zo mu mubiri wiwe tazindi zikenerwa kugira ntasuye kubona amaraso ziguma ziri mu rugero ruri hejuru. Hamikini cha kabiri yashe gushika umuvyeyi n'ivyo aronsa cyane umwana wiwe, ariko ugasanga aguma ari karakora udukoga tumuruhisha, ugasanga wa mugongo wiwe urarushe. Rero nivyo bituma rero usanga asubiye kubona ikibondo ciwe n'ingoga na n'ingoga.
Nakuomba furahi basi, sitaki kuona ile machozi yako. Nataka usike.
Gwaruka nimurambigwe. N'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya abahe insiguro z'ibibazo bibakiye. Tugeze ugace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Muganga haba hariho ibimenyetso umubyeyi abyibonye ko iyo cha yihuta kwa muganga n'ivyaha.
Ubwa mbere arashobora kumva ubushuhe bwo mu mubiri, bwa kabiri arashobora kubona guma jojota, bwa gatatu arashobora kubona ikivyimba atahora abona kandi kimubabaza, cya kane n'amaraso aguma seseka ku bwinshi adakama.
Mbaza ndakwishura.
Muganga umuntu yo kwisuzumisha kangahe kugira ngo amenye yuko atangora na fisi inyuma y'ukwibaruka?
Mu bisanzwe inyuma y'indwi ni nkenerwa yuko umubyeyi agenda akabona n'umuganga bakayaga kubyerekeye amagara yiwe, byerekeye amagara y'ikibondo. Ikindi kiringo murazi ko abana bararonswa incancu hajya ku kwezi n'inusu atwaye ikibondo ciwe, yabonye ikintu kimumereye nabi araheza akabiyaga n'abajya abaforoma bariko barakira ibibondo bikenewe bakamusuzuma.
Mbaza ndakwishura.
Nanega muganga tukubaze, harya umuvyeyi ashobora gutwarira inda mu kiriri? Nuko inyuma y'irya minsi bavuga yuko umuvyeyi ajya kwisuzumisha yabyaye abataba yaragiye.
Kenshi na kenshi ego birategwa nuko umukenyezi atampanuro yaronkejwe kuvyerekeye gutandukanya imvyaro canke kutamenya, akavyirengagiza abona yuko agifise umwanya.
Nataka tuishi mie na wewe.
Ikiganiro nikira cijwe rya Amerika. N'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze ugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nonega muganga, ni ryari umugabo yosubira kugira amanga yabubatse n'umufasha niwe inyuma yo kwibaruka atangorane?
Inyuma y'ukwezi iyo atangorane n'imwe yagize ibihimba byirondoka vyiwe bimwe bimwe bavyasuye kumera neza, ca gitereko casuye kwiyegeranya, eka n'umuvyeyi yasuye gukomera ashobora kurangura amabanga yabubatse.
Mbaza ndakwishura.
muganga umubyeyi yibarutse neza yorindira amasanga kugira ata ko twebwe ngahe wacu wacu baturuka ngo tugende ubonye
mu bisanzwe umubyeyi yibarutse neza atangoranye n'imwe afise birasambwa yuko aguma mu minwe y'abaganga inyuma y'amasaha 48 umubyeyi yasubiye kugira amagara meza yashobora gusubira gutangura gufungura umwana nawe nyene yonka neza hama baraza bakawumuha uruhusha ku gutaha
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubunyere dusubire turuhuke ngusubira kumviriza karirimbo gahayagize umubyeyi yareze neza ikibondo Jambo abanywanyi bacu umunywanyi atashatse kwivuga izina yabanje kuturamutsa acabaza ati nkibihere bizimba kugitsina ubifyonze hakavama maraso namashira byo babiva kuki muganga Anita Munyana ishuru uyu munywanyi
Hariho ibihere bivimba ku gitsina umukenyezi wese akibonye canke umushinga ntahe nihutire kwa muganga kuko ziri muri zangwara zica mu bihimba vyirondoka kandi bishobora gusinzikaza amagara yewe wese agifise rero ubibona wese ntarinde kugifyonda ngo abanze agicokoze naze kwa muganga babanze bamenye ivyo arivyo amabara heza bakamenya umuti bamuha n'ukuntu bamuvura kugira bikire kandi birasabwa yuko uwo baryamanye buzanana kugira bavurire ari babiri bose
Uyundi yatwandikiye ni Duwa Yezu Hermes yabajije niba umugore amaze kuvyara ashobora gusama atarasubira kubona maraso yo mu butinyanka muganga Anita ishura Hermes
Ego Duwa Yezu Hermes umukenyezi yibarutse arashobora gusama iyindi mbanyi atarasubira kubona amaraso yo mu butinyanka nico gituma ari byiza yuko umukenyezi wese yibarutse inyuma y'indwi asubira kwa muganga akabonana na muganga bakayanga kubyerekeye gutandukanya imvyaro kugira ibyo byose ntibishike
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyushu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukwirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno musi uvuga uti ico utarabona ucerekwa no kuramba bikubwiye iki
Omwibutse cyo tarabona ucerekwa no kuramba nibaza yuko uburindire nk'ikintu ubutarabona muri kubu ukabugikeneye muri kazoza kikazogufasha mu buzima bwawe
Bikubwiye iki
Kera ibyo twumva by'abahandi ariko ubu ari byo tubona ngahi wacu
Bikubwiye iki
Murabona ko indero yabigeme aho hambere ahise yari yifashe neza bivanye nko mu nyambaro canke mu myitwarire ariko ubu unye barambara impuzu batikwije rero ababyeyi babo biki gihe barashobora kuvuga ati icyo utarabona ucerekwa no kuramba kuko baboye indero yo hambere ni indero y'ubu bitandukanye
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Uno musi tukaba twashimikiye kubijanye no kwisuzumisha ko bakenyezi inyuma yo kwibaruka. Nshimiye Haisa Liliane Inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa@gmail.com canke mutwakure kuri 68 319 151 canke kuri 75 904 971 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha kuri mikomwe ari kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'Imana.